Hii ni Kianika. Ishamikala banda nika mizizo mkondo mchiruhi mkini wanda. Abatikazi matukui fajita wala kutumba. Ndeti mwune sangata menini shu Amerika. Mkibuka tuye kukaze mwiza nilu ya chu. Ni oriani tangishaka tira mwiza nilu kuri mzaha. Kumusi mpagata natu mwune mwanyi kigirira kukuru atuba hige mwini mkwisi. Ima ya ho, tira wakizi kigani uwanyi mwunara. Bahera saa kumi na zibiri naho, tuwa bateguri ikigani nilu muziki. Tira barari tsinesi. Utangu mwiza nilu ya kuri mwuzi, tuwa shikiza amakuru avuba hige mwini mkwisi mwini mkwondo.
Wakoze oriana mwini kumena aloizi vigirimana kuri mikro. Banyororo barurwa muri mirongo ibiri baratorotse ibohero ryo mu gisagara ca Bukavu ni kurwa mukuru ntara ya Kivu yumako muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo nkuko bishirizwa n'umushimakuru w'ijwi ry'Amerika akorera serivisi y'igifaransa ari muri ako karere. Amakuru ava mu gipolisi akanemezwa n'ababibonye avuga ko abo banyororo batorotse ejo ku munsi wa gatanu inyuma yaho haterewe grenade ku yinjiriro ry'iryo bohero bituma haduka imigumu ko n'uruhagarara rwakurikiwe no kurasa amasasu menshi mu gihe bamwe mu banyororo baciye bikika inyuma yako kajagari babona gukura meza baratoroka. Umukuru w'ico gisagara Filemone Yogolelo yatangaje ko umuntu umwe ari we yahasize ubuzima abandi bagizwe n'abari baje kuraba ababo bakomeretse bikomeye bahitanywe n'amasasu yigenza. Abo bakurikiye abandi banyororo barenga amajana icenda batorotse mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze Ibeni mu ntara ya Kivu y'uburaruko inyuma y'igitero cy'abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho. Imbere yaho kandi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu abandi banyororo barenga 400 baratorotse ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Kinshasa inyuma y'igitero nk'ico cyakozwe kuri iryo bohero. Umugabo afise amamuko mu gihugu cha Emirates Arabe Uni inyuma yaho yimiwe ubuhungiro mu Budage yarishe umuntu umwe amucumise imbugita akomeretsa abandi batandatu mu gisagara cha Hamburu ibyo vyabaye jo ku munsi wa gatanu. Umukuru w'ico gisagara yatangaje ko mu kugaba ico gitero umugabo yasemere avuga Allah Akbar yongera koko gishobora kuba ari gitero citerabwoba mu gihe byomenyekana ko ari gitero citerabwoba coba ari gitero kibaye mu Budage kuva mu kwezi kwa 12 igihe umunya Tunisia azwi ku izina rya Anis Amri agongeye abantu mu isoko ry'i Berlin kumurwa mukuru ku munsi wa Noweli yica abantu 12 akomeretsa abandi 48. Icyo gitero gishobora gutuma haba izindi mpari ku mugambi wa chancelier w'Ubudagi Angela Merkel wo kugururira imiryango impunzi zirenga umuriyoni mu gihe hasigaye amezi abiri gusa ngo habe amatora y'abashinga amateka muri ico gihugu. Amakuru avugwa ha mu Leta Zunze za Amerika perezida w'iki gihugu Donald Trump ejo ku munsi wa gatanu yaragenye John Kerry yarasanzwe ari umushikiranganje w'intwaro mu gihugu mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru mu biro vya perezida uwo bitwa chief of staff mu rurimi rw'icyongereza. Kelly asubiriye Rense Pribus avuga ko yatanze imihoho muri ico kibanza kuri wa gatanu nyene. Perezida Trump yatangaje iryo gena inyuma y'icuka kibi cari hagati ya Pribus na Anthony Scaramucci aheruka kugenwa ngo abe umuyobozi ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro vya White House. Agize umutegetsi akomeye mu biro by'umukuru w'igihugu avuye mu mabanga yiwe mu kiringo kirenga gato amezi atandatu kuva aho Donald Trump ashikiriye amabanga y'ubutegetsi. Muri Amerika nyene Perezida Donald Trump yemeza ko azosinya iyemezwa ry'ibihano bishasha ku Burusiya nkuko vyashikirijwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa gatanu. Ivyo bikuye amakenga y'abakurikiranira hafi politike ya Amerika bari bafise ko atashobora atari gushobora kuvyemeza mu gihe kuva agishikira amabanga y'ubutegetsi yamye avuga ko azogerageza kunagura imigenderanire myiza ya Amerika n'Uburusiya. Kuri uyo munsi wa gatanu nyene Uburusiya bwaciye bufata ingingo yo kwihora ibihano bishasha bwahawe n'inamashinga mateka ya Leta Zunze z'Amerika. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'Uburusiya buvuga ko ivyo bihano vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na Amerika mu mijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Ubwo bushikiranganji bwaciye bufata ingingo yo kunganisha ibitigiri intumwa z'Amerika i Moscow kingana kikana n'igitigiri c'intumwa z'Uburusiya kiri muri Amerika. Uburusiya buvuga ko abakozi ambasade ya Amerika batazorenga amajana na 45 kandi kwikuba cyo kugabanya kubagabanya korenga izinga induziya kuko kuri iganwa nuko amasade ya Amerika tabwo kwikuba isigwe cy'umusuko mukuru w'ubusimo ikore igihugu cy'ubukoreri cyose ni bo cy'ubu Rusiya. Aha ni wagarukiye amakuru ivugwa hirya no hino ku isi, turasubira igihe cy'isaha imwe mu yandi makuru.
Ni mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Muri ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Turasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwirigara no kuja ku bikorwa bagaca amafaranga. Dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abona gushimuza amafaranga agikora kugira ngo arahakunda kuntu arahundukaye.
Ni Aloise Ngenzirabona musitanteri wa commune Gisuru y'intara ya Ruyigi ahamagarira abanyeshuri bari mu buruhuko muri iyo ntara gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bazosahirize ababyeyi babo mu kugura ibikoresho vyo mu ishuri mu mwaka uzoza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umugwi w'igihugu igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH, Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, usaba sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI guhagarika amatohoza y'ibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi. Nyamakuru wacu Eloge Wirika neza niwe tubaza ino nkuru.
Muri iryo tangazo umugwi igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose, ariko biyamiriza ibitero vy'amagrenade vyabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza. Mu buraruka bw'igihugu no kumugwa mukuru Bujumbura hagakomereka abantu barenga 50, batanu nabo bahasiga ubuzima. Uwo muguvuga kuteye intege Leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Jean Baptiste Baribonekeza arongoye umugwi CNDH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa twara.
Umurwi CNIDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na Leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nkishira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye kuvyegeranyo by'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kukuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu vy'agateka kazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka.
Umugwi CNIDH wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu. Baribonekeza yashimangije ivyiyumviro vy'ubutu turorero
ku vy'iki Burundi. Urugero ni uguha nuko nk'ubu mu vyo dufise uravye ahantu sentare mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari bihugu nka Afghanistan, usanga bihugu nka Syria, usanga bihugu nka Irak, ibihugu nka Colombia canke Ukraine. Ndibaza ko atamumenyesha makuru yombira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu Burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu. Hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke nibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mpije kuvuga. Ugereranije ivyo twabonye muri kahise. Ufate 2002 canke 2008 canke 2003. Urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politique n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Ibitangazo rya CNDH rije inyuma yaho ku itariki ya 5 ku kwezi uwo mu gutwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi 6 ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe mirongo ibiri banyuruzwa nayo 23 babarezwa igufa. Ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashinga amateka.
Mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Congo harabashobora kuba bari muri Tanzania. Je ndibaza ko harya ahantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko vyabateye ubwoba. Nayo mukaba muvuga muti reka basi ibintu muvyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo noneho muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri rwagwego rwa A
twabaje bari bonekezwa niba tashatse nawe kwikundwa kaza kuri leta
kwitwebwe rero twakirana umutima mwiza ivyumviro vyose bibabije harimo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu byumira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi
nta uvuga ngo igera raporo yashikizwe na Imana yatucanye na Nations Unies ngo nshobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo. Igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cacu kintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirama cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo tugifata nk'ankama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari cyiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 1260 arivyo ivyo 60 tubikoreshe twiyubake ivyo 40 tuvyigize
uru rwandiko rw'umugwi CNDH rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga 8 yatangura isekeza ry'imisi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015. Iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi rikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka. Ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushikanganje bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana ababyagirizwa. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Na biceye ku masonga nkitangura bajeje intwaro muri commune igisuru y'intara ya Ruyigi bahamagarira ugwaruka ruri mu buruhuko gukura amaboko mu mpunzu kugira ngo rushobore gukora ibikorwa bitandukanye ruzbizo rufasha kushobora gusahiriza abavyeyi babo mu kugura ibikoresho vy'ishure. Ugwaruka ruremeza ko ivyo bikorwa gwamaze kubitangura naho rutorohegwa rimwe na rimwe. Reka Raisa Liliane inamahoro abanza dushikane aho yishikiye bariko barakora muri ivyo bikorwa bitandukanye hama twumve nico bagona
kureshubangutse kugira winjize mafaranga.
Rumwe mugwaruka ruri mu kiruhuko ijwi rya Amerika ryagendeye ryarusanze ruriko rurafyatura amatafari kwishantiye iri ku mutumba munyinya. Aho naho ibikorwa biragabuye mu migwi itatu uw'abasomba amazi abaponda ubudonko hamwe n'abajejwe gufyatura amatafari bakoresheje iforoma.
Amwiforoma ndiko ndayibombeka kugira ndiko nda
urugwaruka ugwihweje biragaragara ko rukorana ubwira bwinshi. Medard giruko ishaka n'umunyeshuri ari mu kiruhuko w'imyaka 16 atwiganira uko akazi kagenda n'igituma baza kugakora.
Naje gufyata amatafari kugira ndondere amafaranga y'ibikoresho by'ishure giranye n'imbandanye niga manaje nka 12 nka cankora ibumba hanyuma nkajyarura nka saa 4 kugira cye ntangura gufyatura nka saa 5 niho cambumba meshi ingana zindutse ubu ndamaze gufyatura nk'amatafari amajanane ku itafari rimwe n'amafaranga 8
haruhande y'abafyatura amatafari harurundi gwaruka ruje mu gihugu cha Tanzania kurima mu gucingero Benjamin Nyankiye agira ati
twatugenda turi bane cyanke batanu cyanke batatu twageze Tanzania tukateshi heka ku 50 nyene nkarima nkapatana bakampa aha mu minwa njye ameze guca kubera nyene iyi nisuka Tanzania nkiheka barimira ku 50 by'amashiringi urumva koze nkazibira yo kakwiye mukoze nkiheka nkazine gutera imyumba ikazi urose ugakora yari yo yose urose kubera uburondera amahera hasigaye nkindwi mu kugira mutangura ishure mugasha mugaruka
ubukene bwibonekeza mu miryango niyo ntandaro yo kukwiyungunganya ku rugwaruka kugira ruronka amafaranga azovamwe ibikoresho by'ishure tumenyeshe ko ibikorwa byo kurima no gufyatura amatafari bigwiriyemo ahanini abahungu kuko bisaba ingufu nyinshi ni mu gihe abigeme bo bashima kuja kudandaza mu isoko nk'ivyamwa umuceri umunyu hamwe n'ibindi Debora irakoze bucaje mu mwaka w'indwi tumusanze ku kibanza kiri mu isoko aho yanze umunyu
nahisemwe ko za kudandaza kugira ngo nzefashe abavyeyi mu kurondera makaye tugira dutango uyu mwaka w'ishuri nadandaje umunyu kubera nabonye mutahe fisari kungana mutahe na ustavye abavyeyi kugira ngo bafashe bacabara wumpa nanje cyandabishimye amahera nunguka ni make make sins
yamana naho urugwaruka rugerageza gukora iyi mirimo ingorane zo ntizibuze mu kazi kabo narijya bibatari byo bamenyereye
ko hari gihe abakiriya mpora ndabishura make andi naho nkacyo sanga ndabishura yarenze kubera ko hari gihe usanga baje ntiyafise nk'amanza kwiruka kuyarondera handi nkasanga abakiriya bamaze kugenda bacavuga ati uwo mwana ntarabimenyera kubera yadutebeje bigacya bituma badashoboye kushorera generalike na ivyoresha bagacya baje gushorera abandi
azwe nk'akazi ndanakagaya karimo amafaranga make y'iparaporo y'ibindi bihugu ino abara amafaranga cyangwa ukora amafaranga 8 atandatu mu 25 fanga hano ko tuvuti kwacu kazi hagufi mu hira fata ingendo matike byinshi urapfa kwemera kuzimbanga
mu nzira nyine barashobora gufata bakakwakana bisa wakore aya kwaka yose ukaza kubona n'amahero zanye
ibi bikogwa kenshi baba batamenyereye birasaba ko baba bafise abakuze baba ba hafi akarorero na kuri muvye w'umudandaza avuga ingena ahora afasha ababana baje kudandaza
beshi turabafasha nyine bakabimenyera nyera turabegera tukabereka ingene bapima kugira ntibahombe kugira bazaronka amahera bakoreye kwejo gutyo kugira ngo bazoronke ibikoresho byasubiye kwishyure kubandanya amashuri
ku ruhande rwo bajejwe intwaro barashimishwa n'umwete uri muri urugwaruka ariyo yizingenzi irabona mustanteri wa komine Gisuru abonera akajyo ko gukebura abariko basamara mu bitagira kamaro
cyo dusaba abanyeshuri tubasaba kundi bikorwa turasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwirigara no kuja kubikorwa bagaca amafaranga dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abana gushumuza amafaranga agikora kugira ngo arakunda kuntu arahundukaye baro amakriteri yerekana umuntu kwa ntaho nikora kwanze komine yashoboye gushira habona turayakorerako umuntu yaboneka kwa ntaho nikora gose twashaka kumugura dukaye tukamurihira n'amafaranga y'ishure
tumenyeshe ko mu gihe urugwaruka ruko rwiyungunganya mu bikorwa bitandukanye hari n'urundi ruko rukora mu makambi y'ibikorwa by'iterambere rusangi ariko arangurwa ku rwego rw'igihugu cyose muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Kaisa urakoze mukanya turaza kubatahiriza abanyu ariko mbere gato tubanze dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda turabingene abarundi bahungiye ngaho babanye n'abanyarwanda ba mu micungararo ni mu gihe hari amakuru ava mu gihugu cha Tanzania yemeza yuko abarundi bari mu makambi atandukanye ari mu gihugu cha Tanzania bishika bagacanamwo n'abatanzania baba ngaho nyamakuru wacu Desire Hatungimana yashatse ro kumenya uko vyifashe mu Rwanda maze adutegura ino nkuru
ikambi ya Mahama ama yakiri impunzi z'abarundi barenga 155 yubatswe hafi y'uruzi akagera kagabura Rwanda n'igihugu cha Tanzania mu karere ka Kirehe impunzi zibaho imahama muri kino gihe zirasohoka ikambi zigakora imirimo itandukanye hanze iyo kambi abenshi twahuye ubasanga ku isoko yaho bita ku Kabeza ku metero zashika 200 uvuye muri iyo kambi ya Mahama iyo soko iremwa n'abarundi mbere hakaba hari n'abafisi ivyo badandaza cyo kimwe n'abanyarwanda uno mutama w'umurundi yahungiye muri iyo kamba avuye mu ntara ya Kirundo amenyesha ko babanye neza n'abanyarwanda baba hafi iyo kambi
abanyagihugu tubana ngaha tubanye neza nta munyagihugu w'i Rwanda adusanga mu kambi ngo adaturubike niyo tuyisohotsemo turasohoka tugenda kuganira nabo tugashikira mu tubare ari utunyobwa tugasangira ara akaribwa tugasangira mutigenda ngombega nk'umuntu avuye cyangwa ashaka nk'ugusoma nk'akanyobwa mu nyarwanda aramubye ati cyakuza dusangire kandi ukamusanga mu rugi we mugasangira akanaguherekeza mugasezerana umwe agashikira mu nkamba atahana wagaca yisubirira inyuma tukaba dufise umutekano mwiza no mubano mwiza hagati yacu
kiretse utugorane tumwe tumwe duturuka ku Barundi birara mu bitara by'ababanyi babo kurondera inkwi bigatera matati hagati y'abarundi n'abanyarwanda umubano ni mwiza cyane nkuko tubishikirizwa n'uno mugabo yahunze ava mu ntara ya Ngozi
imigendera ni myiza muri rusange kuko turahana gutucanye turiya mbese mu imiso ariko arahana n'abageni turahana n'ubuzi barikora ku Barundi bari mu nkambi bakaza gucingero bakaza kuba bakabaho akazi bagakora kwa kubaka ukurima eka no kuba no kubakurikiranira amatungo yabo mu bworozi ikiduteranya rimwe ni ikintu cinkwe cyo gucana aho mu Burundi canke wundi ashobora kugenda kurondera inkwe zo gucana ugasanga zihuriye ko n'umunyarwanda gucyo ugasanga harabaye kacanye kariya barashwanye cyangwa barakubitanye ariko ibyo navyo abarundi barazi kwibako muzima bwoye naho umuhungiro ntacoroshe nta buzima bwiza bubaho ariko gushikiza isaha umutekano wacu akwiye mu nkambi reka n'inyuma y'inkambi umubano mwiza hagati y'abarundi n'abaturage umeze neza
ivyo bishikirizwa nabo barundi bahungiye imahama biremezwa n'umwe mu babanyi babo amenyesha ko igihe abarundi bazotaha bazosigarana agahinda kuko bamaze kuba nk'abavukanyi babo
ke abarundi kuva wenda baje kugeza ubu mba nirwana nabo ubuzima bwa buri munsi mba mbona nta kibazo tubanye neza muri rusange umuco wabo nabonye umeze nk'abanyarwanda nta kibazo turasangira yewe n'abageni menya tugiye kujya tubasabana nyine tukabatangana ahubwo ngiye kuvuga nyuma numva batanata ko nabonye ari ababanye n'izindi nshuti twungutse nyine
mwamenya ko ushitse aho hafi iyo kambi y'amahama bigoye gutandukanya abarundi n'abanyarwanda kuko usanga bari kumwe basangira eka mbere n'imvugo zisigaye zishaka gusa Desire Hatunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ikamikamikamikami yo baby Nesim. I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to death forever be with you, yeah. See my pen when I'm hurting. Oh no, yeah. One more time, one day. What I would try it, oh yeah. The shake a cool with me, yeah.
Nuko rero ijwi rya Amerika twongere tubahe ikaze ikiganiro nyiwanyu mu ntara misi yose ya gatanu nkano mango turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi z'abarundi ku murongo wa telefone twakire umukunzi wacu wa mbere mwiriwe neza ego tuyaganande aherereye he Nije mbere Aroni, mukaba muri he?
Kongo salama bila.
Ngaho muri Kongo havugwa maki.
Na neza n'ukwishurashimiza gukanikiye turembeje. Uruzuba, uruzuba.
Oh, uruzuba. Akazuba ni kenshi cyane muri ano mezi ngaho, ariko
Ndabona ko bose ni bumbe yabana, iraturembeje kandi iratutesa
gose. Irabatesa cyane. Pole ni sana. Aroni ngaho muri Kongo musanze muharangurira imirimo nyabake.
Twebwe?
Ah.
Urumwubatsi
nturi ngaho kumvo z'uguhunga
oya nuko ivyo nagiye kumva z'akazi
wagiye kumva z'akazi none ivyashara ubona vyinjira
wapi to yatubere ndafe nico kime ni Burundi kabisa mbona ariko mabitwanda gotu ewa nagiye umuntu afunguye no gukiganisha kabisa
ha byankiye he
kubera to amahera guma hindura to ubu tugeze kuri 7500 yaho magazi
ku idolari
ego rimwe kuko ari kibazo gwo to gwo munafunguye n'ibindi bibazo cyane
nuko rero haro nukawashatse kuno munsi tugutahiriza nde
umuntu witwari share ari hano kuki nama mu rubirizi
aha
na namazano wanje iradukura gozo nari mu rubirizi
mhm
nabantu bose ari muri komine rango mu Kayanza
mhm
ndese ni bagena n'abari mu gisagara cha Bujumbura
urakoze cyane gose Aroni tukwifurije kuranirwa mu byuri munga ego gira umunsi miza ngaho muri Kongo impunzi z'abarundi bahahungiye namwe bwe tubatera kamo kino kiganiro iwanyu mu ntara kiraha ijambo cyane impunzi z'abarundi ziri makambi yatandukanye co kimwe n'abanyagihugu bari hagati mu gihugu c'u Burundi hari kandi Jeremy duse ku murongo Jeremy mwiriwe nawe
mwiriwe cyane
ego akandi kazina kawe Mboni hankuye Jeremy mikambi yanduta Tanzania.
Ego cyane.
Havugwa makinga ho ga Jeremy.
Ino turasi mawuzi mabwimpunzi ndya nta butabuzi ko yarabukiye
mu cyatsi na ukenze. Wewe rero uri ku rutonde go bazota ha canke uracabangiriye.
Ekije tibireke.
Kuberi kina mabanga ya paruwasi.
Bivatuko.
Ariko ubundi ha.
Kwa bugungu katake ko umuntu aragumye mu buhungiro n'ibyo umuntu wari wewe.
Kuko baravuga ko n'umutekano ari umuntu awiyumvamo canke adatekani wakabari we avyumvamo. None ga Jeremy. Usivye ivyo tubujije ko tugaruka ko tucira ku mayange duke tuvugwa ngaho mu ikambi ya nduta.
Ego twege n'ukuri ego ubu biravugwa ngo abantu bariko bariyandikisha guhunguka gusa nta barahunguka turabona abavyumvamo bashaka guhunguka n'agahato karimo canke ngo habimo n'igitera bwo bakuvyumvamo twumva bavuga ko baza kwiyandikisha kugira bahunguke gusa nta barahunguka turabona
ego ni mwe twagaruka koko ari uburenganzira bw'umuntu wese gukora ico ashaka kuri ico c'umutekano nuko rero Jeremy mboni hankuye ugashaka yuko no munsi tugukumbuza abandi
ego nukuri ndashima mu kiganiro wanyu mu ntara nashimye kuba mwama mumpa kanya jewe ndifuza kuramuka abo mu Burundi iwacu ndashaka gutasha rero abavyeyi banje abakugwanje Pascal n'umupasoni we hamwe n'abo tuvukana bose abo twiganye mu cyangwa gishigihamba bose baba banyumva muri kano kanya nkabatasha ndashaka kandi niyo safari kiri ari ibyeri ndirimba y'imvano kuri turamu ishimiye cyane kuko tuzavugana kuri Facebook turamukumbuye ndapasa namwege muduha kano kanya ndabashimiye cyane ariko nari mfite nk'igisabo kimwe sinzi ko muvumbira nkakibabwira
ego
turasaba nimba byakunda mukaza muramenyesha amakuru cyane cyane kuko irya Amerika amakuru avugwa nk'umuntu ndabona kenshi murasisikara kubivugwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda ariko mugasisikara no mu yandi makambi zanduta mutendere kandi rero no muri Kongo mukavuga n'ubyo muri Tanzania
urakoze cyane Jeremy ico cyumviro cawe turaza kugishikiriza abadutwara kandi banagerageza tuzobandanya twibanda gose kuri ivyo bivugwa ngaho kuko kino kiganiro ni naco gituma kihari nuko rero François ugashaka ko tugutahiriza abandi
Desire niyo nkuru n'uyo sotere nyene mwene wacu nibagiwe na mama ari mu ntara ya Ngozi mama yitwa Ntayimera Marie Rose ndabipfuriza amahoro y'Imana babeho neza muri Yesu Kristo
urakoze cyane gose naho ngahinduta tukwifurize umunsi mwiza wakoze Salome cyo kime n'abandi bari ko baratwumviriza nabo twashoboye kuyaga abandi bakoze ni Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nzongera gusubira kuryoherwa no kubana namwe ku munsi wa mbere mugira umunsi mwiza
Icyo cyari kiganiro iwanyu mu ntara Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri miko mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murakoze